imari kuvyerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi zimaze imyaka irenga 10 ubu leta yafashe ingingo mu nama shekiranganje kw'ico kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bahembwe umushahara ungana aho boba bakorera hose mu kazi ka leta. Itangazo ry'inama shekiranganje yerekana ko intumbero ari ugukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwembo mu kazi ka leta. Leta yemeza ko abegwa n'ico kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe cengenwe umugambi woshegwa mu ngiro. Leta ivuga kandi ko vyitezwe ko abarimu bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohanze bagenzi babo cane cane bakora mu gisata c'ubutungane. Iki kirashimisha amasendika y'abakozi nkuru nane mpuza amasendika y'abarimu Kosesona ruhurikiyemo amasendika arenga 10. Abarimu ni nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice 50% by'abakozi bose nkuko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bubivuga. Ni nabo bamye basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko ku bwabo bahembwa make bagereranije na bagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata. Victor Ndabaniwe aserukira urwo runani Kosesona kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ihuriro ry'amasendika bigisha Kosesona muri rusange riranezerejwe n'ingingo leta yafashe ku birabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi, na cyane cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabanura imishahara y'abakozi. Mbere tukaba dushimishwa n'uko izifuza amasendika yashyize imbere leta yarayibikoreye ko bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse ibijyanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono. Iyo rero ni intambwe dushima kuko turabona neza yuko izoheza rigafasha mu bijyanye no gushyira ku rugero rumwe abakozi bayikorera.
Mu mafaranga leta izotangura gukoresha mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hazoshyirwamo ayagenewe uwo mugambi wo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta. Inama shikiranganje yemeje ko ari umugambi uzogenda urashyirwa mu ngiro buke buke kuko ukeneye uburyo bwinshi bungana n'imiliyaridi 125 y'amarundi. Ku mwaka ku mwaka hazokoreshwa ayangana n'imiliyaridi 12 n'igice. N'umugambi uzomara imyaka 10 kugira abakozi ba leta bo bazo bibanganya imishahara. Aha amasendika abona ko ari kiringo kire kire. Icyo bikoze urunani Kosesona rusanga akarusho k'uwo mugambi ari kanini mu kugwiza umwimbo no kugabanya imyidogo n'ihagarikwa ry'abakozi mu bakozi ba leta.
Bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemegwa ko abakozi bazaba barahindura ibibanza bakoreramo. Ko musanze muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara bayisunumiye gusumba. Ubu rero nyine gushyirwa mu ngiro abakozi bose bazaba bari mu kazi kamwe bazaba bafite umushahara umwe. Rero twumva ko ari ikintu kituremesha. Byaturemesha kandi kubwo ayo manota bayafashe bizotuma atamushahara w'umukozi usubira hasi. Ariko rero naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyishu ku bibazo abakozi ba leta bafise na cyane cyane abigisha, biboneka ko ikiringo cemejwe n'inama shikiranganje cyo gushyira mu ngiro iyi politiki y'imishahara ari kirekire cyane gose. Cyo naco kikazotuma inyishu itanyaruka kuboneka nk'uko abakozi bari tubyiteze. Twifuza yuko rero nk'uko bame tubije inama n'ingingo mu biganiro leta yogira icyo ikoze kugira nk'uko inama shikiranganje yarayisabye habe inama yihuta yo kurabira hamwe ibijyanye n'ikigwa mu ngiro.
Icyo mugambi utegekanya kitanezera amasendika y'abakozi no kugabanya uturusho duhabwa abakozi ba leta bahembwa menshi kurusha abandi mu ntumbero yo kurindira bagenzi babo bagihembwa make. Yamara ayo masendika abona ko ari ikibazo gishobora gutorerwa umuti mu biganiro hagati ya leta n'amasendika y'abakozi. Nk'uko byerekanwa n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta, abakozi bayo bose barenga 180,000 mu gihugu hatarimo abasirikare n'abapolisi bakukira ubundi bushikiranganje. Cyeclavini Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.